Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Dasigan.
Mwiriwe nchuti na mwe bakunzi ba Radio Nzamba agatika kawe ni kaze mu makuru twabateguriye kuri uyu munsi wa kabiri turi genekerezo rya kane ntwara n'umwaka wa 2025 ari twabateguriye nayo tuyahera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abanyororo bafungiwe imvo za politike canke abazize ibyiyumviro byabo ntibaronswa uburenganzira bwo kwivuza nk'abandi banyororo mu mahoro atandukanye y'igihugu. Abegereye abanyororo bo mu ibohero rya Gitega bo bavuga ko ubwo burenganzira bwo kwivuza bwakuweho kuri abo banyororo ngo kumvo z'umutekano muraza kubikurikira. Abagwanyi nabo b'umuhari FDLR bamaze iminsi bahungira mu gihugu cy'u Burundi bavuye muri Congo bakwiye gushyikirizwa igihugu cy'u Rwanda atagisabwe. Muraza kumva umumenyeshamakuru akurikirana ibibazo by'u Burundi ahasaba leta ya Varisito Ndayishimiye gushikiriza abo bagwanyi bakozeho nyagoko ry'abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko n'umuhari Mventura uherutse kubashikiriza. Nayo impunzi z'abarundi zahungiye imikambi na Kivare mu gihugu cya Uganda zirateye umutima uhagaze n'igabanuka ry'agafashanyo kahora gatangwa n'ishyirahamwe rijejwe impunzi ku isi HCR. Izo mpunzi zikababazwa n'uko ibisata bitandukanye by'ubuzima bwazo bisifashe nabi muri kino gihe kuva ifashanyo igabanutse. Kaze mwese mwidorido ryaye makuru ni mukanyi sasa.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa duhera aya makuru mu gisata cy'amagara y'abantu kuri iyi nkuru iciye ku masonga. Abashikiranganji b'amagara y'abantu n'ubukigega cya leta baherutse gutera ko umukono itegeko ritunganya gushasha agahembo k'abaganga mu Burundi. Umuganga bita umujeneraliste agiye guhembwa amafaranga y'amarundi angana no miliyoni umwe, nayo umudoktora w'umuspecialiste azohembwa amafaranga y'amarundi angana n'imiliyoni zibiri. Ku bijyanye n'utundi turusho harimo kwiyunguruza abaganga bashizwe mu mirwi itanu bivanye n'ibirometero bafata bagiye aho bakorera. Utwo turusho tukaba turi hagati y'ibihumbi ijana n'umuriyoni w'amarundi. Iyo ngingo ikaba iraba abaganga bakorera leta gusa bafise icyo bita matricule. Tubibutse ko iyo ngingo ifashwe inyuma y'uko kutumvikana hagati y'abaganga bahuriye muri sendika Simejebe ihurikiyemo abaganga bose bo mu Burundi na leta, aho abaganga berekaniye akababaro kabo kubera umushahara muto bahembwa gushikaho bamwe bapfungwa abandi bagahunga igihugu. Tubandanye amakuru twabateguriye mu ibohero rya Gitega. Uburenganzira bwo kuvuzwa butangwa mu buryo butandukanye. Amakuru ava muri iryo bohero yemeza ko abafungiwe imvo za politike n'abafungiwe ibyiyumviro byabo babuzwa uburenganzira canke bakaronswa bigoranye uburenganzira bwo kwivuza. Kenshi abarongoye ibohero ngo bitwaza imvo z'umutekano. Idorido na Pacifique Nkeshimana.
Uburenganzira bwo kwivuza mu ibohero rya Gitega ngo burangwa mwikumirana biturutse ku gifunzo munyororo, yaba ufunze ku caha gisanzwe, ufungiwe imvo za politike cyangwa ibyiyumviro byiwe. Amakuru dukura mu gipolisi gikorera kuri iryo bohero, abanyororo bafungiye imvo za politike kenshi barabura impusha zo kuja kwivuza canke bakabaha uruhusha babanje kubananiza mu gihe ibohero riba ritagishoboye gukurikirana indwara barwaye. Ayo makuru abandanya amenyesha ko mu kubima izo mpusha abarongoye ibohero basigura ko banka kwabo bafungwa batoroka, ahandi bakavuga ko abapolisi babaherekeza badakwiye. Naho biri uko, ayo masoko mu gipolisi gicungera ibohero rya Gitega avuga ko izo nsigura atari zo, ahubwo nyabuna abarongoye ibohero babigira nkana kugira abo bafungiwe imvo za politike n'ibyiyumviro byabo babandanye basinzikara haba ku mubiri no mu mutwe. Abanyororo bubahutse gusaba ubwo burenganzira bwabo ngo baca bafatwa nk'abagumutsi, benshi bakaruhukira gufungirwa mu kumba gafungirwamo umuntu umwe. Uruganda rwa radio Inzamba Gateka kawe ntiturashobora kuronka kuri telefone umuyobozi w'ibohero rikuru rya Gitega ngo atange umuco kuri iyo myidogo. Tubibutse ko uburenganzira bwo kwivuza burekuwe n'ingingo igiri ya 33 y'amategeko agenga amabohero, aho ivuga ko umunyororo agwaye afise uburenganzira bwo kwimurirwa mu bitaro hanze y'ibohero mu gihe afise urupapuro rwa muganga rwemeza ko indwara afise idashobora kuvurirwa mu ibohero.
Arakoze Pacifique Nkeshimana. Leta y'u Burundi ngo ikwiye gushikiriza igihugu cy'u Rwanda abagwanyi b'umuhari FDLR bariko barahungira mu gihugu cy'u Burundi nk'uko umuhari M23 wabikoze mu mpera z'indwiheze, aho washikiriza u Rwanda abagwanyi 14 harimo n'intwazangabo. Ibyo bisabwa na Innocent Muhoozi mumenyesha makuru akurikirana hafi ibibazo by'u Burundi. Asaba kandi leta y'u Burundi ko yokura mu gihugu cya Congo abasirikare b'abarundi bariyo bari kubakorana nabo muhari FDLR mu kugwanya umuhari M23 ngo bitagenze uko ibizoba mu nyuma bishobora gukwega karambariye u Burundi mu gihe bizwi ko abo bagwanyi ba FDLR ari bakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Tumutege yombi.
Abasirikare b'abarundi basigaye bari mu mirongo imwe mu binogo bimwe byo kurwana mu ntambara imwe n'aba FDLR. Ibyo bisubira kutwibutsa kusubira gusemberera tubwira umukuru w'igihugu cy'u Burundi na leta rongoye kura abasirikare b'u Burundi muri Congo. Bariko barahumana, bariko barahumana kuko bari kumwe n'abantu ata muntu ku isi akwiye kwegera FDLR. 14 barafashwe barashyikirizwa leta y'u Rwanda. Abasirikare b'u Burundi bariko barakora iki n'abantu nk'abo? Abo bantu bariko barakora iki mu Burundi ko tuzi neza ko bariko barahungira mu Burundi? Harabasa n'abatabitegera neza mu bayobozi b'u Burundi, ariko muriko murakwega ibara mu gihugu cyangwa mwara n'amazi no kurikwega. Igishoboka cyonyine uno munsi ni gukura abari abasirikare muri Congo mugafata abo bantu bahungira mu Burundi bafite rero mukabasubiza mu Rwanda mukabatanga ku ibyaha bakoze ntibyibagirwa n'ibiharirwa, mukaratangira kuganira n'abarundi. Umukuru w'igihugu twaramubonye ariko aratanga umugambi ngo yo kugura amahoro mu karere. Nukuri yari akwiye guhera kuri plan yo kurondera amahoro mu Burundi, kuko nawe utabona ko iriko biraba mu Burundi buca bihera nabi. Bihera nabi kuri leta, bihera nabi kuri abo bari kubona leta, bihera nabi ku Barundi b'inzirakarengane mu gihe leta igumye iha indaro abantu nk'aba tubona tuzi ibyo bakoze, tuzi n'ibyo bakora n'uno munsi. Nukuri dusabe kandi dushimitse umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyabuna kura bari abasirikare muri Congo, kura abo bantu bariko baraza mu Burundi ngo basubize mu gihugu cyabo baje gucirwa imanza bagomba gucirwa. Irinde yuko aba Barundi bazira icyo bari, kuko nicyo kizokurikira. Muzogira kazoza namba mu gihe muguma mukora n'abantu nk'abo, muzi ibyo bakoze, muzi ibyo bakora, muzi n'ibyo bazokora ejo. Kuko bihera byose bizohera nabi mu gihe mugumye mwibaza ko abo bantu muri komo bakorana ari bo mukwiye gukorana aho gukorana n'abarundi bene wanyu. Aho kwicara n'abarundi bene wanyu bumvuga ati ibibazo dufite n'ibihe tubitorere inyishu gute, kugira ngo mugire kazoza. Atari aho nta kazoza mufise, muzohora muri ku butegetsi ariko muzohora muri abarundi bakeneye kuba mu barundi bene wabo.
Innocent Muhoozi akaba ari umumenyeshamakuru akurikirana hafi ibijyanye n'u Burundi, akaba arongoye na televiziyo Renaissance. Mukanya turabandanya ano makuru twabateguriye. Inzamba. Imyidogo ni myinshi mu mpunzi ziri mu ikambi ya Nakivale mu gihugu cya Uganda zivuga ko ibisata bigize ubuzima bw'izo mpunzi butifashe neza na gato, kuko haba gafashanyo bahabwa na sere kagabanutse, hakaba hariho n'abatakikaronka bemeza ko no mu bisata by'indero n'ubuganga bitifashe neza. Inkuru tuyibaze Odas Nimbona.
Abo barundi bahungiye inakivale mu gihugu cha Uganda bemeza ko kubaho muri kino gihe ari nk'ugupfundikanya, kiretse agafashanyo gasa nakisununuye gahabwa abagishika, abandi bose bararira kuko baronswa intica nyikize, mbere akabamwo na bamwe bamwe bataronka na kimwe. Umviriza umwe muri zo mpunzi aravuga uko vyifashe.
Mpunzi mu Uganda akivare kibayeho mu buryo butoroshe kubera bazi ko buzofasha, bazifite mu bice bine, hari igice ca mbere cyonka cyangwa cy'amashinga y'Uganda ku muntu umwe abo impunzi zigishika impunzi nazo zikabona batishoboye zahemba ibihumbi 18 ku muntu umwe impunzi nazo zishyize ubuzima bubayabaye zihemba ibihumbi 10 ku muntu umwe hariho izindi mpunzi bakuye bakashya na kimwe cy'ubufasha cyerekeye ibiryo abahereza n'umugwe ugira kane
reka no mu bindi bisata bihambaye mu buzima bw'impunzi nk'indero n'ubuvuzi byose barimenya ngo babwirwa ko imfashanyo zahagaze ikibabaje kikaba ari ico iyo bagiye kwivuza umuti bahabwa ni paracetamol gusa
abisha nabyo by'indero ku ishuri hariho amashuri ya leta ya Uganda impunzi bahaba batanga 12,000 ku mwana umwe kimese ubu ukatanga 17,000 kubera ubufasha bw'abarimu ubusa n'ukahagaze barapfunguza abarimu kubera basi yuko rero abarimu bose bataba bari impunzi ko bategereje gutanga 5,000 ku mwana ufite abana 5 uzatanga 5,000 ku byerekeye by'ivuriro nabyo by'ubuzima bwa buri munsi kwa muganga aba bagenda bakifuza bakapima indwara barwaye bakabahereza imiti ubu barabura bakayapima hanyuma bagaca babahereza paracetamol iyindi miti bakora yuko itaboneka uca kwibanda kwa farumasi ubufasha bwahaguye nuko impunzi za Uganda zibayeho twajya dusabe abafise ivu rishika kure batabariza impunzi za Uganda kuko zibayeho mu buzima budasanzwe mu buzima bugoye
Uruganda rw'amakuru rwa radio Inzamba agateka kawe twarondeye urongo ikambya na Kivale kugira ngo agire icyabivuze ko ntitwashoboye kumuronka
arakenuye na Audace Nimbona imbere gusozera aya makuru twabateguriye mukurikire akamo mutegwa n'ishyirahamwe SOS Torture
opeje turi umuhimbiro mumbikire mugasho nejo nejo bunda zoheza menye ko ari gitigituriko urabona ngo arampangara jewe
ariko nakora mutanteri nta bimenyetso dufise yuko yakoze icaha kandi na dosiye yiwe simeza ngo ndomco ndayandikamo mbere singira naho ndamufungira n'abahari ntugire ngo uraronka naho ushinga mano
mafu ushako namufungire mu mwobo navuze kandi sinivuguruza urabaza nahawe narahabye uzonyitega nzomuhita
none yakoze icaha icahega nakuba mutanteri
yakoze ingwe mujisho
mbega ubu koko ko narimbajije ibijanye n'imbuto zirobanuye twarihiye amafaranga
kazibe n'ubu wagize ngaho rwaho kwaregeteza kandi wewe uzozira akarimi kawe ushatse kwigirira ipinga wankakumva uzumvirayo utawuvundiye mu zongaye
urya rero nabumvirije kera ariko nsanga ingendo muri mwe yo gufata umuntu ukamufunga ta mpamvu witwaje ngo ni ukuri umutegetsi yo gukoresha ubutegetsi nabi emwe wa wundi uturibwe ntiwasigaye yiru ibintu bisigaye bigoye
eh ubu rero wihaye ubuvugizi bw'inzira karengane mu gihugu cyose iyo ziba zikagera
mustane uzi ingaruka mbi ibi bizana mu muryango no mu gihugu yaba nawe uyu munyagihugu ari hano urashobora kwibaza uko umugore wiwe n'abana biwe bamerewe bataziyo serubwo ari n'itazira mu gihe ari nawe bazeye kuburaro n'uburamu ikibabaje rero ubushobozi nzirakarengane nk'izi mu gihe abakoze ibyaha bombi byabo byama biri mu matohoza none koko inyuma yo kubarenganya mukisisa imiryango yabo mubabaro n'agahinda muribaza ko mwaba muzoga ibyanyu mu mahoro no mu munezero mukaryama mugasinzira egiyo ni imbuto mbi muri ko murabiba kandi muzoyisarura ikindi na umushoguzi y'abanyororo bakicwa no kubura imfungurwa indwara ziturutse ku isuku rike kubura aho barara n'isuku kwari guhombya igihugu n'utwo bosaranganya twokoze ibiteza imbere igihugu tukaza gusanzarira ku banyororo kandi nabo bogiye mu miryango bakubaka igihugu kigatera imbere
nyakubaha mutanteri jewe nkinyamira amabi izo mpanuro hari icyo zimbwiye
nta igerezaho ngoke buri ukuze ntamara ibinonko nsanze umuntu akora ikintu akinibagura kumba asize agahinda nayo ngo ushatse guca agahinda asigara azi umuryango opeshi rekura uwo muntu yitahire nsanze harimo no kutamenya
yo ariko yemwe
Ni harambobo tunga. Ye mwibara buze kwa haraba gabo hata guibaro. Twes. Kwa eduku ye kugwa nyakarenga nyone hotel kwa jakire mga mwono. Gihugu chacho. Gikene uvu tunga nebgigenga kandib gozuri za vosu. Gucho. Kikabona gutembi toto. Kigatunga. Kigatunga nirko.
Ubu. Nugutunga uga eso ese tortue Burundi.
Nino kulikano kamo kishiramwe eso ese tortue duchie du sozirako. Ano makuru kwa kutura bashkiliza. Mwakoze mwibu mwese mwakulikie wakoze wagenzanje pafashije kuye giranya mugira humo wa mwabwe na huta ha kulikadu inzamba agateka kawa.